Haja ni hereka abana barabaye batimbaye kumbo y'uburyo buki ingene babaho.
Uwo mukenyezi wo ku murwa mukuru wa politiki Gitega yemeza ko abana biwe bahize amashuri bitewe nuko bajya ku masomero atacho bashize mu nda bakongera bakarara inzara. Yaganiriye n'ijwi rya Amerika ari mu kababaro kenshi aho yari yikoreye agataro k'amavoka acuruza.
Irafisi nkuri kitsigoza abana barahebye amashuri. Haja ni hereka abana barabaye batimbaye kumbo y'uburyo buki ingene babaho.
Uwo mukuru wa mbere w'umuntara cy'ibitoke mu buraruko bushiburengero nawe yemeza ko bavuka atari bwabo ni dubugaje ibiciro nk'iryo muri iki gihe
rekare kibarajyaguye bara nta numusi numwe twari bwavu ni gihero cibaragifata ibihumbi 5 nta numusi numwe cyero cy'ubudutari bwashike ni gihumbi nta numusi numwe umuceri wari bwagura ibihumbi 3 wa kuzi bara umuceri ntwarenza ica 3 ica 5
avuga ko abanyagihugu bari bakwimfashanyo y'ifungurwa
yaba igihugu cyagitunganijwe neza aho tugeze twari dukuye gufashwa kwa kundi ayiseri ifasha abantu bo mu mpunzi igihugu cy'ubunikeje gufashwa nicyo gikenewe naha ni kubaho n'ibikunda twitegure gupfa no kugwara kwashe
uwo muvyeyi wo mu kibitoke nawe aryabanje gucingero ati tugiye kugwa mu bana
twebwe mbere nk'aba cangiro turarushe harageze aho twipfunza komoka tutagira iyo tuja ahubwo abana bagiye kudutukurana natwe ubwacu twatukuye
umukenyezi twasanze mu isoko ry'ubanza mu burengero we abona ko atakindi gisigaye atari ukwiyambaza rurema
umuti wabyo nuko twosenga imana hanyuma tukaronka imvura kubihe tukaraba ko imana yoduhindurira amateka kuko mbona ibintu byo mu Burundi birateye ubwoba
bamwe mu bakenyezi bemeza ko hari bagenzi babo bahitamwo kuja kwigurisha kugira bikunde bagaburira imiryango
bafata umuntu ngo agiye mu hoteli kumbe hari aho bajanwa n'inzara bakabafata ngo nabamaraya
uwo murimyi wibanza nawe ati uko zivugijwe niko zitamba
uko twari tuzibe ya kera ubu byarahindutse ariko twabigura icatanu naho byoba bitanu tuzobigura tugire neza biradushikiye natwe rero kwihangana uko nyine
uwo mugabo w'Igitega atunzwe no kunguruza abantu ku ikinga yemeza ko atagishobora gutunga umuryango
twibwe dushobora kutuhera mu misi nayo kuvuga ngo umuntu ngo yamane ibihumbi cyo mu mufuko ntibikunda
abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko hari imiryango ubu irara idakoze ku wepfo
bariho kabisa bariho abarara inzara ni nka benshi mu iki gihe tugezemo
inzara ubutayi mu gupfira mu bana kwa ariko cyo kuri nk'imiryango n'imisi tatu gihera kudasitse inkoro gusiga ubu tusigayeho ku by'Imana
nagira abantu ubuhutu baryamikisha inkoni
ariko usanga abantu bariko barapfa kandi ugasanga bishwe n'inzara kutwebwe abanyagihugu turiko turahasiga ubuzima
uwo mukozi wo mu nzu mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura nawe ati abakoresha hari aho baduta kwa makosa
hari aho nyine duharira nyine kubera ibiciro kugiye uno munsi bukeye si kubisanga
umukuru w'ishyirahamwe rikoma afatiye ku biteganywa n'abahinga avuga ko ibintu bizotera byunyuka ku bwa Gabriel Rusiri uruhara ntirufite leta yonyine
abahinga bavuga yuko atakibihagaritse nk'ibiharage bavuga ko ubwezi kwa gatandatu bizishobora kugera ku bihumbi 600 n'ukuri leta igomba gufata ingingo mu mafaranga ikoresha abarundi nabo nabo bagomba gufata ingingo urabona abarundi turakunda mu kabare cyane ubu bari tubugabanye
naho ibiciro biguma biduga umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabira we yavuga ko umwimbu warijya nawe mbere agahamagarira abarundi kugemurira abanyaburaya yemeza ko bagashejwe na kigoyi aha yari mu ntara ya Kayanza mu buraruka avukamwo mu kwezi guheze
inzara yabarembeje ni muvizi two mwarukiye muri abarundi rone ikiro kibiharage none ndabeshi abavuye iburaya baza bakanuye amazi iyo basubiyeyo bati duhe sandindakaraza ndinicyumuza ndibiharage sandiki nicyo bagenda bateye
rufitira afite uko abona imvugo nk'iyi
hari aho bavuga ibyo ari gusanga batazi ku bintu byaduze rero none nyamba ari bamwe basahura amahera ya leta abumva bubimenya gute bagenda badugije ibiyo n'izuba ntibaryumva mugabo ica bijana n'uyu mwini urenze abantu bamwe bafise usanga batiyumvira abantu bato bato iyo bahaza cyo yumvira ko abantu bose bahaza
ari mu masengesho y'inzego za leta n'abagwiza tunga mu ndwi heze president ndayishimiye yabwiye abarundi ko amadolari ibitoro n'ibindi bintu bamusaba atavyiyamura ko aha hari Bujumbura umukuru w'umugambwe senere utavuganwe n'ubutegetsi yibutsa baramutswe igihugu ko ari bo babwirizwa gutora umuti w'ibibazo agatonorwasa yabigarutse ko kuri uyu w'imana hahimbazwa imyaka 4 y'umugambwe w'umaze
kuba umutware no kwikorera ibibazo byabo twara.
Perezida Ndayishimiye ashira makosha ku bashorera umwimbo mu bihugu bibanyi, ariko akemeza ko n'ubukene bw'amahera y'agaciro ari ntandaro ya byose.
Amahera yamva mahanga ntadoga kubera idushora hanze ururimi rw'abantu bose bateye imbere, indya zirazimvye, ubuzima burazimvye. None mwasigurira igituma aha twirwa turafata abantu ba fraud biharaje babizaje mu Rwanda niho bizimbutse. Nabajije imakamba bacha bambwira ngo ahubwo twirwa turahigana n'abene gihugu bashaka kwishora muri Tanzania ibigori.
Wa wundi ati amarushwa ntasiga yandi. Iduga ry'ibiciro ribangabanganywe n'ikena ry'igitoro rimaze kwisubiriza inshuro zirenga zine kuva mu mpera z'umwaka uheze. Eroje uri kaneza, Ijwi rya Amerika.